iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Mu Burundi abigeme n'abakenyezi ntibariko barijukira umugambi w'igihugu wo kwiteza imbere biciye muri PAEJ. Ni nkuko bivugwa n'iryo n'ico kigo cya leta. Mbega ikibazo cyo bagihagaze hehe neza na neza, boba batasobanukirwa uwo mugambi PAEJ, boba bafise intambanyi imisore n'abagabo badafise. Tunije tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga cuno munsi, aho tuza kuganira n'abayobozi b'uwo mugambi wa leta PAEJ kugira ngo batubwire byinshi byerekeyewo. Hama turahamagariye rero abakenyezi n'abigeme kugira ngo muhamagare mubaze ibibazo, mushikirize ivyumviro. Umunsi ni kwa kabiri, n'umunsi wanyu. Kaze neza mwese. Duhamagarire kandi n'abandi mwese kuri Facebook yacu, niho mutanga nimero zanyu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro muri sanga. Adresi yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri. Turaba ibibazo, amagara, ibikorwa by'iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane, ayatarenga 26 niyo yonyine yatanzwe n'abigeme canke abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ibyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwaruka. Uwo mugambi ni PAEJ. Abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi rero bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi no kwiteza imbere nk'abagenzi babo. PAEJ rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuzana amadosiye yabo ku bwinshi. Nibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cyo muri kano kanya, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umutumire wacu ni Désiré Manirakiza, akaba yoboye uwo mugambi PAEJ wa leta. Turaza kuganira kandi na Clarisse, akaba nawe nyene ari mutunganya w'ikorwa muri iyo projet ya PAEJ. Baraza kutwiganira byinshi byerekeye umugambi, abatasobanukiwe n'ibisabwa kugira ngo umuntu awujemwo afashwe ibikorwa by'iterambere, cyane cyane umukenyezi n'umwigeme. Turaza kugira amahirwe kandi tuvugane na Ange Maite Niteka, akaba ari umwe mu bigeme bamaze gufata iyo ntambwe y'ukwiyandikisha no gufashwa na PAEJ kugira ngo atubwire bimwe mu byo yasabwe, bimwe mu byo ariko aragerageza gukora biciye muri uwo mugambi mu kwiteza imbere. Reka rero twakire abatumire bacu. Mushinga ntahe Désiré Manirakiza, wewe turaza kuvugana nawe akanya gato imbere yuko abandanye ibikorwa byiwe. Ni professeur ariko turashima ku kanya aduhaye kugira ngo atuganirize byinshi bya PAEJ. Kaze neza Mushinga ntahe Manirakiza.
Murakoze cyane kumpa aka kanya ko gusigura ibijyanye na PAEJ.
Ego, murakoze cyane. Hama reka twongere twakire Madame Clarisse, nawe nyene muri kumwe mufatanyije ibikorwa muri kino gikorwa cha PAEJ no mugambi wa PAEJ ngaho i Bujumbura mu Burundi. Kaze neza Madame Clarisse.
Murakoze kuduha akanya kugira ngo tubwire ibya PAEJ.
ngo murakoze cyane namwe mukanya karimbe niho turaza kwakira Ange Maite mukanya karimbere ariko mpereye kuri mwe by'umushinga na Imani rakiza tubyire page muri make hariho abasho kwakumbure batayiza ariko yaravuzwe cyane mu minsi yahera kuva inagitangura murafise n'icicaro igitega mu ntara ya Gitega tubyire page yatanguye gute muri make ico ije igerageza gukemura mu gihugu
murakoze cyane payeje mu mugambi w'igihugu udejwe gufata mu mugongo ugwaruka mu byerekeye kwitunganiza ubutunzi n'akazi uwo mugambi ukaba wabonye izuba itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu 2021 ariko imbere yaho hari habaye ikoraniro ridasanzwe ry'abantu ugwaruka rufite abashuri benshi guhera kuri ingenieur maîtrise na doctorat bari bahuye na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo bashobore kumwiganira ibibazo basanzwe bahura nabyo iyo bariko barashaka kwitunganiriza ubuzima butunzi n'akazi ugaruka kwishyira icyo gihe rwari rwavuze yuko mu ngorane rubana nacyo harimo ingorane zitaronka imitahe y'ibanze niho rero icyo gihe nyir'icyubahiro yacaye mbere yuko azashyiraho ikigega icyo gihe kikaba kigejwe kubafasha mu byerekeye kwitunganiriza ubuzima butunzi n'akazi maze ntibasubire kuba abatezi b'akazi bari abatanzi b'akazi hagati aho rero urazi ibiharuro dufise mu Burundi haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu ni uko abarundi benshi abarundi ku bwinshi ari ugwaruka ahantu bapira yuko mu bisanzwe nubwo ibiharuro bitari bya none bikenewe ko bisubira kurabwa neza mu 2008 twari dufise resansoma yabaye yerekanye yuko abarundi bafite munsi y'imyaka 25 barenga ibice 66%. Ugerageje rero ugashyira kure ugafata abarundi bafite imyaka 35 cyangwa munsi ya 35 usanga abarundi bagera ku bice 70% ari ugwaruka. Ubwo ugwaruka rero dufite ingorane nyinshi, ingorane nyamukuru ikaba ari kutaronka akazi kuko ibiharuro dufite byerekana yuko kuba kugwaruka ruhejeje amashuri yabaye ayisumbuye cyane aya kaminuza rugera ku bice 93% rumara imyaka 5 utararonka akazi ka mbere. Murumva rero yuko icyo gihe hariho twari dufite hari n'indi resansoma yabaye muri 2021 yari iteze guharura ugwaruka rutukise ruri mu ruri rutagira akazi mugabo bwite icyo gihe rukaba byerekanye yuko dufise ugwaruka rugera ku 400 rwize mugabo rutagira akazi kandi abakozi ba leta nabo bangana n'100,000 byumvikana ko abize batagira akazi basumba inshuro 3 abasanzwe bakora. Muri icyo gihe rero muri leta kwabaye kwibaza ingene bashobora gutorera umuti icyo kibazo cy'inkoramutima niko rero guca bashyiraho payeje kugira ngo ishobore gufasha ugwaruka kugira ngo bwo nyene rube uru itunganirize ibijyanye n'ubutunzi n'akazi.
Murakoze cyane, birumvikana ko umugambi wa Jerry kenwe cyane rwose. Inshuro 3 z'abadafise akazi ku bafise akazi ni inshuro nyinshi cyane. Murakoze cyane. None rero mu gutunganya uwo mugambi tubwire zimwe mu ngingo nkuru canke mu ntumbero za mbere mufise z'uburyo muzobitunganya z'uburyo muriko murabitunganya kugira ngo iyo migambi ishobore gushika ku ntego yazo. Abajene iyo baje biteze iki muri payeje?
Mu bisanzwe muri payeje dufite ibisata bitatu. Igisata cya mbere ni igisata kijyanye no gukaririza ubwenge ugwaruka. Ibi bikaba bijyanye n'uko kenshi usanga inyigisho baronka mu mashuri itabategura kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi yabo. Muri payeje rero hariho igisata kijejwe kubakarihiriza ubwenge maze bashobore kwitunganiriza imigambi yabo atangorane. Abo dushoboye rero kwigisha imwe mu migambi baca bajya mu gisata cya gatatu aricyo umuntu yokwita igisata cy'ubutunzi cyane entrepreneuriat. Muri icyo gisata rero tuba dufite ihangiro ryo gufasha ugwaruka rwose ruzanye imigambi itomoye mu kurufata mu mugongo itaye y'ibanze hamwe no no kurukurikirana kugira ngo rushobore guteza imbere iyo migambi yabo. kubwiza rero twaciye kugira kuri ico kisata cyakabiri ugaruka twaciye turucamo imigwi itatu umugwi wa mbere n'umugwi w'ugwaruka usanga ruba ku mitumba cyangwa mu makati mugabo dushobora gushyira ku migambi ijyanye n'uburimyi n'ubworozi umugwi wa kabiri ni umugwi w'ugwaruka rusanzwe rufite imigambi ihanitse benshi usanga baragiye hanze kuciga bakatahana ubumenyi mugabo ugasanga badashobora gushyira mu ngiro imigambi yabo kubera babuze imitahe umugwi wa gatatu ni umugwi w'ugwaruka usanzwe ukora watanguye gukora ibintu bijyanye no kwinjira payeje mugabo ugasanga imitahe bafite ni mito ku buryo idashobora kubatuma bashobora gukwiga abasaba ibyo baba bariko barakora iyo rero wari umugwi cyari igisata cya kabiri igisata cya gatatu ni igisata kijyanye no guha akaryo ugwaruka maze ngo rushobore kugira amastage de premier emploi sinzi ukuntu nakivuga mu kirundi mugabo ni kubera ko twabonye yuko ugwaruka rwinshi hari ugwaruka rwinshi rudashobora kujya mu bintu muri ibyo bintu bijyanye no kwikorera ugwa ijabo mugabo bategerezwa no kujya gukora mu kubera ko ibi bintu byo gutunganya imigambi burya n'impano tujya bose abatabishoboye rero turabaha akaryo kuko bagenda mu mahantrepirize cyangwa mu mahinguriro aya n'aya y'abaya leta cyangwa ayikorera utwabo maze bagashobora rero kuronka icyo umuntu yakwita uburambe experience bashobora gukoresha bariko barasaba akazi cyangwa bagomba kwikorera ibyabo
urakoze cyane turumva ko
nizo gishuti itatu duha ugwaruka
ego ngerageje kubisubiramo neza kuba ariko baradutega amatwi ni gisata cya mbere nuko mubafasha gukarisha ubwenge kugira ngo bamenye neza ingene bitunganya imigambi yabo bifuza kurangura ubwa kabiri bakakora abasanzwe bakora bashaka guteza imbere imigambi bari basanzwe bafise bari basanzwe ariko bararangura mukayisunura mukayiteza imbere kurusha hama ubu bwa gatatu nabo bakeneye kuja kurondera uburambe bakeneye kuja kurondera experience nk'uko bivuze kugira ngo bashobore kwemegwa kuronswa akazi nk'abantu batari bashasha none muri make ibisabwa kugira ngo winjire muri page wemegwe ube umwe mu banywanyi cyangwa umwe muri ko barafashwa na page ni iki bisabwa
mu bisanzwe nta kintu na kimwe kiriho gisabwa kugira winjire ubu munywanyi wa page atari uko uba uri umurundi utegereza kuba uri umujana w'umurundi afise hagati y'imyaka 16 n'imyaka 40 ibindi nta kindi kintu na kimwe kiriho gisabwa atari ibyo bintu bibiri byonyine hanyuma ibindi na byo biba bisabwa mu gihe rero uba ushaka kuronka umutahe muri icyo gihe turaraba umugambi ijyanye hari imigambi yemegwa n'imigambi itemegwa mu bisanzwe ni ibyo mugabo ndi bwo kugira ngo nta munywanyi payeje ifite ugwaruka bwose bwo mu Burundi urashobora kuza muri payeje atangorane
wakoze cyane ndazi ko iminota dufite ari mike nawe ariko mbere yuko ugenda mbere yuko tukurekura reka umunywanyi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone agenda kubajije akabazo hanyuma madame Clarisse we araza madame Clarisse Nsabimana araza kutubandanyiriza ko adusigurira byinshi aja mu mizi yavyo reka nakire umutumire umunywanyi wa mbere yitwa Oscar kaze neza mu kiganiro
mama akoze cyane
nduga ku ijambo masegonda make
ego
Oscar nduga ku ijambo minota mike
nashaka kubaza uyo mutumire mbega yavuze bite imigambi umuntu ashobora gusaba yoba ari nk'imigambi ingana gute cyangwa umuntu afite imigambi irenga kuri itanu yo ntashobora kuyimwemerera
kumbure ushobora kuba uri kubabaza neza na neza nimba amafaranga bashobora kugufashisha umutahe cyangwa iryo deni bashobora kugufashisha kugira ngo urangure iyo migambi yawe itanu ufise
baza ku bijyanye n'amafaranga bashobora guha umunywanyi
reka kumbure Professeur Désiré Manirakiza tubwire ku bijyanye n'imigambi ubafasha ndakeka Oscar hari karabaza ati yabajije ati imigambi itanu murashaka kuyimufasha kuyirangura ariko byose biva ku buryo bw'iyo migambi dusigurire neza ingene mwamwishura nka Oscar
Mwisanzwe muri payeje ntidushobora guha ingurane umujene atanye imigambi isumba umwe kubera ko usanga ugwaruka nk'uko nabivuze dukeneye ubufasha ari bwinshi nitwoshobora gufasha rero ugwaruka umujene umwe afise imigambi myinshi kugira ngo ashobore kwishyira mu ngiro wenyine acacagura umugambi umwe abona yuko ari inkoramutima kuri we akaba ari wo rero dushyira tumufasha gushyira mu ngiro maze ubujya akuye muri uyu mugambi wa mbere akabukoresha rero kugira ngo ashyire mu ngiro ya migambi yiwe yarasigaranye
urakoze cyane akandi kabazo ka nyuma kumbureka turajisha ingo uno munsi ni impamvu abigeme batariko baritabira uno mugambi kuri wewe nk'umuyobozi wawo nk'umwe mu bayobozi b'iyi proje wewe ubona ikibazo gihagaze he
mu bisanzwe nibaza ko kugira ngo umuntu atahure igituma abigeme batijukira iyi migambi isaje na paye yo fata umwanya munini cyane kubera ko ifite imizi minini cyane kugira ngo abari ko baratwumva ibyo bamenye bumve ibyo turo turavuga nuko ku madosiye nk'ubu iyo tumaze kuronka
subiramo mushinga nawe manera kiza byari bicitse wari usubiramo ibyo wari uvuze nti nta na mbangara
kuko agerageje kuraba tugiye gusigura igituma abigeme batitabira imigambi minini kubera ko sipayeje gusa no ku yindi migambi usanga abigeme basigara inyuma mugabo kugira ubicyahure bifata umwanya munini hanyuma ariko mvugani kugira ngo abariko baratwumvira bamenye ibyo turiho turavuga bumve ampleri y'ibyo turiho turavuga nobabwira bamenyesha yuko no ku maproje tumaze kuronka amaproje agera ku 500 nta n'amaproje 10 aratangwa n'abigeme amaproje menshi yose usanga ari ay'abagabo cyangwa abahungu kugira ngo ibi bintu umuntu abitahure bifata umwanya munini mu gabo cy'umuntu yoganya cyocu ni uko mu bisanzwe ugwaruka abigeme uko basanzwe baregwa basanzwe baregwa mu bintu bijyanye imbere baronswa kuva bakiri abana nibategura kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo umuntu ariko arangana nabyo iyo ariko ariyumviriza ibintu bijyanye n'imigambi murabona bakunze kuva bakiri bato babigisha kuba abagore bakibaruka bakareba abana bagakubura bakagira gute ku buryo rero n'abagiye ku ishuri bakiga niyo bahetse amashuri iyo sistra culturelle ako kamere kavuye muri culture kaguma kabakwirikirana iyo ni intu nini iyo ni icyo no kwita ifiguro ya mbere ifiguro ya kabiri ijyanye mu bisanzwe n'icyo umuntu yokwita iyo baje baba iyo turiko turagira tugiye mu bakasi aya nayo cyangwa mu mitumba turabona yuko abakobwa bamwe bamwe bita ibikorwa usanga ari abakobwa abigeme basanzwe bava mu miryango umuntu yokwita ikenye cyangwa ibayabaye ku buryo abigeme basanzwe bava mu miryango yifite ibyo bintu batabyumva babona ku mengo ntanakamaro bibamariye ikindi nacyo ni uko muri payeje amafaranga dutanga bategerezwa kuyasubiza uku rero kuko bategerezwa kuyasubiza abigeme benshi baratinya gufata ideni gufata ideni kubera ko ideni urumva nk'umwigeme afise imyaka 20 uno munsi afashe ideni azoriha mu myaka 5 imbere yuko iyo myaka 5 ihera ashobora kuba yamaze kubaka ugwiriwe maze uwo mufasha wiwe bagiye kubakana ugasanga natahuye igituma agiye kubaka uwo ndawe afise ideni ugasanga rero bibaye ibintu bininiya maze rero abayigeme kenshi babona yuko atakamaro ko kujya gufata ibi bintu bijyanye n'ingurane icya kane ni ukuvuga nuko nubwo ukubaka itagitanga inyungu cyose mu cyumuriro kwita garanti yuko umuntu umwigeme agira ngo ubuzima bwiza kubera ko kuva kera na rindi muri sosiyete nk'iyo mu Burundi umwigeme yagira amahirwe yaronse umunega cyangwa umugabo afise uburyo bukwiye hariho rero abigeze kugeza n'ubu baguma bibaza yuko ejo nubwo atacyo bokora bazoronka umugabo afite amafaranga adashobora kubatunga yongera batungire n'umuryango no jeshobora ko njya mu miti kugira ndabisigure neza mugabo nibaza ko umwanya utabishoboza
ariko turagushimiye cyane rwose kukanya ufashe kugusigura tuzokongera tukugarure kugira ngo tuganire byinshi bya page mu minsi iri imbere turagushimiye cyane mushinga nahe Désiré Manirakiza murakoze cyane
murakoze cyane
Madame Clarisse Nsabimana araza kubandanya dusigurira aja mu mizi y'ivyo mushinga nahe Manirakiza Désiré atubwiye hama nkuko mwabyumvise ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi akaba nawe ashobora kwishura byinshi mu bibazo mufise cyane cyane abakenyezi n'abigeme tubahamagarire gushira amatelefone yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook tubahamagare urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu mushobore kwandika kugira ngo turonke ama nimero yanyu tubahamagare reka rero tumira mate turagaruka ariko tubahamagarire gushira telefone zanyu kugira ngo tuce tuba dutangwa kubahamagara mu ashobore gusobanukirwa byinshi by'umugambi page murakoze cyane
Taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyite muri wa kandi mukayumvaho na
La Benevolencia Rola
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi yerekeye abakenyezi abigeme cyane cyane kuraba ibibazo byabo iterambere ryabo inzitizi mu buzima n'ibindi byinshi byerekeye bo muri kumwe na Oriane Tangishaka nongere ndabibutse gurungika ama telefone yanyu mu nimero za telefone kugira ngo mushobore guterera mu kiganiro cy'uyu munsi Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane ayatarenga 26 niyo yonyene yatanzwe nabigeme cyangwa abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ivyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwabuka uwo mugambi ni page abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere nk'abagenzi babo Paese rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuza na madosiye yabo ku bwinshi. Rero nivyo tuko turaganira, twari tuko turaganira n'umwe mu bayobozi ba Paese Désiré Manirakiza ariko yashoye kubandanya ibikorwa vyiwe, tubandanyije ikiganiro na Madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi Paese. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Ange Maite Niteka n'umwe mu bigeme bake cyane bariko barakorana na Paige mu kugerageza kwiteza imbere no kuyungunganya mu bikorwa byabo two kwita entrepreneuriat byo kwiteza imbere mu gihugu cy'u Burundi duhere rero ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana kaze neza mu kiganiro muri sanga Ego, twari turi kumwe mu kanya ariko nongeye kuguha ikaze reka nongere nakire umutumire mushasha Ange Maite Niteka nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone
murakoze kunyakira mbizere ko munyumva neza
ego neza cyane murakoze mbere kuri mwebwe Madame Nsabimana ikibazo nabajije mushinga nahe Désiré ni igiki mubona ari ikibazo gihagaze mvuze nti mubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza kubera abakenyezi abigeme ni bake cyane tuvuge nko mu kwezi guheze aho mwakiriye 26 bonyine ku ijana na 95 w'abahungu ikibazo gihagaze hehe
ego murakoze nibyo kwa kane twabonye hari abakenyezi 26 gusa bari banditse basaba
basaba gufashwa na PAEJ uwo niho kwa ivuze Désiré arongoye PAEJ uno munsi dufite amadosiye arenga 500 aroke atabyicumi ku ijana bihari by'abakenyezi barimo nibyo bitugirira serivisi ubuvuga naho nyine ukwezi kwa gatanu hehe ariko nagomba imbere yo kuvuga ikijyanye n'uko ari bake bivuge ko nabo bake badepoje bagira utugambi duto duto usanga ari imigambi yabo atayinganiye n'iy'abagabo hama ikibazo aho biva biva kuri byinshi nk'uko nyakubahwa arongoye umugambi cya ejo yaraje kubivuga ariko icyo nakongera ko jyewe iyo ndiko ndayaga n'abandi bakenyezi nkanje n'abandi bakobwa hari icyo cyo gutinya gufata ideni kubera yuko ari amafaranga bazosubiza ariko hariho n'ikindi cyo kutamenya usanga batabimenye bataramenya icyo kigo PAEJ batazi ingene bashobora kuhasaba iyo ngurane nicyo tunavuga ko ari ingorane igira kabiri cyo navuga mu gifaransa yuko bari desinforme kandi bari no sensibilize hama kandi hari ikindi kijyanye n'uko abakenyezi ubwabo nabo nyene usanga ntibarondera kumenya ibintu igezweho kandi cyane cyane kubera yuko ndibaza yuko no kubona twasize icyo nakwita famile yasizwe na nacita mu Kirundi igipapuro buzuza cyo gusaba iyo ngurane kiri ku buhinga ngurukana bumenyi nibaza ko nacyo nyine kubera ko abakenyezi atari benshi bagikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi nabyo nyine bibagora kugira ngo bashobore gushobora kudepoza imigambi yabo ariko ikintu kinini kindi navuga kandi numvise ukuri umwe mu bakenyezi twari twaragendeye afite imyaka arakora twari twamaze kujya kumugendera mu cyo twita coaching turiko turamufasha kugira ngo aduge turamwereke nyine yoshobora gusaba ingurane nyuma yateze atubwira ko umugabo wiwe yamubujije byumvikana rero yuko niyo ntambami ishobora kuba ihari yuko abakobwa bagiye ku bagabo bishobora kuba bibagora kugira ngo bashobore gusaba ingurane kubera ko bataronka igisha ku bagabo barindira izo mpusha kandi hari aho zitaboneka hama ikindi kintu maze kumva kenshi niyo umuntu uri kuramusiguriza PAEJ ari umukobwa ageze ari ku mugabo uca usanga avuga ati bijya bintu numvise ni iby'abajeni numvise ni iby'abajeni ukatumaze noneho kuko kwari anse hagati y'imyaka 16 na 20 we nirimo bashobora ati jye nayindi imbere yahubwo ko haza iby'abakenyezi donko hari uko kuntu yuko utarinze kuvuga ariko icyo kintu ari guhiwe igore kugira ngo yiyumve abakenyezi ariwe barundi kadisinzi ko n'umuntu ufite muri ajyona no mu nama kenshi ubyumva barindiriye ko bavuga ngo nta mukobwa wavuga donk kurindira rero yuko barinda kuvuga ati kigo PAEJ ni cy'abajeni ngirango kubera ngira twari gushyira ko n'abakobwa n'abahungu ubyumva ibyo byose bibajya ko ari byo ntambanyi nyamukuru gituma abakobwa badashobora batari ko baradepoze ari ku bwinshi hama umugabo ku cyo tugambi duto duto nibaza yuko nibaza ko bagikeneye vrama icyo navuga ati ko abantu ko bashyigikirwa cyane bakaba
bagahamagarirwa cyane
bagahimirizwa cyane kandi bakumva ko bashoboye gukora ikintu kinini apana kwama mu tuntu duto duto gusa muri make ngeze kuvuga nka rezime y'ibintu ngiye mbona nyamukuru byaba bituma abakenyezi batari ko baradepoza ku bwinshi nibaza yuko hanini ari ibyo bintu bituma batari ko baradepoza ku bwinshi nibyo twibaza
urakoze cyane urakoze cyane watubwiye byinshi cyane kumbure turaza kubicagagura tugirageze kujya mu mizi yavyo kandi n'abanywanyi b'ishuri rya Amerika baraza kukubaza ibindi byinshi ariko ibyo tubyeye sibike hariho byinshi byerekeye ukudahabwa umpusha kuko twabuze yuko nabubatse naho umugambi ari w'abajene nabubatse bari munsi y'imyaka 40 b'abakenyezi nabigeme bashobora gutangura imigambi yabo muri page watubwiye yuko kutamenya kumbura ibijyanye n'umugambi hama no kubona yuko amafaranga bazoyasubiza naho imisore n'abagabo bobo bubahuka cyane barinda bagafata ayo madeni bagatangura imigambi yabo reka mpindukire nakire Ange Maite niteka we mwigeme muri bake cyane bashobora gufata iyo ntambwe atubwire kuntu wewe yarinze agatangura gukorana na Paige Ange Maite wewe wari umutima amenye gute ko bake bibake cyane muri Paige byatangiye gute kugira ngo witure Paige
nakote cyane Oriane kugira ngo tumenye Paige nibaza ko nabashaka kugura mu migwi ibiri twabanje turabona n'abandi bose ko inyoni icubahiro mukuru w'igihugu yacaguye umugwi uzoshobora gufasha ugwaruka rufite imigambi kushakisha mu ngiro turabona ko yabahaye n'uburyo butari buke ariko ntitwamenye ati uwo mugwi uzotanga uraryari uzofasha abandi bizogenda gute umva ntitwasiba ko cyane turahita turatwigwa turabona ko habaye ikintu cyitwa Youth Impulse 2021 turashobora kukicamo uko basaba gusa ko yandikisha nta kintu na kimwe basaba kwari kwiyandikisha gusa ukerekana uko uzwi n'amategeko ishyirahamwe ryawe turaheza turagenda mvuga turagenda kuko sinikorana dukora turabigeme turabigeme gusa ngira cya gisigiri bavuga ko kiragira gato turabigeme dukorana turavuga ati reka tugende twumvize ikintu cy'icyubahiro afite cyo kuganiriza ku rwaruka tumaze gushyikiraho coordinator national na Clarisse ariko ariko aravuga ngaha nabo nyine niho bari bari baravuga kuri Paige baravuga ingene bazofasha imigwi bazofasha baranavuga ku bageri batanguye n'ibindi byinshi tuva ngaho tumenye neza ingene Paige ikora ingene twashobora kuronka iyo finansiyo bitari birebire ko ari kuja kuri site yabo ya Paige ugatirishanja le formulaire basaba cyangwa ukayikomplita ugasura kandi ukayitume kuri Paige menshi twatanze umugambi wacu turagira n'amahirwe turashobora gufatwa kandi n'abenshi ntitwari tubyizeye cyane kuko burya nibaza ko mu kigoye rwose mu bigeme yavuga ibitari bike yayogeje kwiyemera bonyine kirabagira ikibazo kuko abari umugambi wo gufasha abarundi bose urwaruka rwose ko mu mihingo yose y'igihugu kuza muri abigenga ati tugiye tujya n'umugambi usumba icyo kindi migambi ko ariya kari bwa buryo nyine buzofasha abarundi bose b'urwaruka bafite imigambi umugambi wacu ujya gusumba igiki abandi ariko turavuga ati ntitwagiriye hajya ubusa ntitwabyumviye ubusa kandi ntacu wo budakora hasi twashobora kongera finansima hama turandika ibikenewe byose basaba ibintu bitari bice turatandika turashikiza umugambi wacu hama nani yadufasha tugashobora kongera finansima
urakoze cyane rwose urasiguye ukuntu byagiye biragenda kandi ukuntu kumbure benshi bashobora kuba batanabyumvise cyangwa batabitahuye cyangwa batabyemeye kuko kumva yuko hariho abagiye kwita abajene ngo babahe imitahe ni ibintu kumbure bamwe bamwe batagiye baremera cyangwa batagiye baratahura neza mwe mwarafasha ku kajyo murabyegera muragerageza kumenya byinshi twibutse abatwumva rero ko uyu mugambi ari umugambi uhabwa ideni hama bakagufasha kurangura umugambi wawe ufise uwo ari we mu kuguherekeza no kugufasha mu nyigisho n'ibindi byinshi kugira ngo uwo mugambi wawe ushobore kurangurwa ushobore gutera imbere ego mbere yuko tuja kumutumire ku murongo wa telefone munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone nako nkubaza ikindi kibazo Ange Maite umugambi wawe uri kurarangura na bagenzi bawe nuhe bashoboye kwakira muri Paige
yakoze kimwe umugambi wacu twafashe twashatse gushyiraho ikigo ikigo gishobora gufasha ayandi mashyirahamwe kumenyekanisha ibikorwa byawe ko twarabonye ko hariho amashyirahamwe menshi akora ibintu byiza yaba amaproduit cyangwa amaservice ariko nibashobora gutera imbere kuko igikorwa cyabo bitajwe tuvuga cyane kadushire ikigo gishobora gufasha abo bose mu gukurikirana ibintu byabo bishobora kubimenyekanisha mu buryo butandukanye bwinshi ushobora no kutaramo no kuvugira ngaho ni ukivuga ko mu gifaransa ari agence de marketing agence de marketing ishobora gufasha amashyirahamwe atandukanye kwerekana no gushyira imbere y'abanyagihugu ibyo bakora bagashobora kubashorera hamahamande y'ibyo nuvuga ko ari umugambi umwe kugabuye nko kubiri turafite n'umugambi wo kugira icuma twita salon de beauté kuko ku batabizi ababigenewe bose 11 n'abamisi bo muri 2021 umva twaravuze ati reka dukore n'ikintu gisa na gatoyi n'ibyo dusanzwe turi ku bantu batari bake tukore salon de beauté ishobora gufasha donc juste un salon de beauté c'est normalement il y a là ibyo kwikora utandukanye donc nivuga ko ari uwo mugambi umwe ugahuye nko kubiri mehanini niyo agence de marketing ufasha amashyirahamwe atandukanye yose surtout aba urwaruka nkatwe bagitangura bafite ibikorwa byiza ariko bananira gushobora kwunguka kuko ibintu byabo n'imikorere byo habona rero twavuze tugatera umugongo n'abandi dushobora kubafasha gushinga bahabona abantu babimenye kugira ngo bashobore na mwerekoro nk'aba bashorera n'ibindi
none icyo kigo cyitwa ngo iki iyo agence de marketing yitwa ngo iki
mu ishyirahamwe yacu yitwa rugori group hamame agence de marketing yacu yitwa rugori pub agent
rugori group ego mu bashigikire rero abakenyezi ba rugori group bashoboye gutangura umugambi wabo hamwe bakaja hamwe bakumvikana bakagerageza kwiteza imbere murawumvise bakoze cyane reka rero mbandanye ku murongo wa telefone nakire Anselme Ngendakumana Anselme turi kumwe
mahoro ndabumvise nakwijana
amahoro neza
na mahoro ngamukereza n'umutumire
ego ni babiri hariho madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi muri Paige hakabaho na Ange Maite Niteka ari umwe mu bigeme bo mu mugambi Paige ikibazo cyane cyumvira
bom nonde sinaga matuza bakinye de kusan hawe akoshi ariko bwa mbere ishono bwa kugicanye n'abakenyeje banyene bari ikenge kibikengera gute no kuvuga ko nubu wagenda ukabaza mu bakozi ba royota usanga igihe kigiye kinini kenshi cyane usanga ari abakenyezi nk'akarorero ushobora gusanga atazi umugambi wa banki ishobora kumuha amafaranga biba bintu bijya yishyurwa ntiyigera yiyinforoma ngo amenye ikintu na kimwe kijyanye n'iyo banki nicyo rero cy'uwo mugambi wa payeje burya niko bimeze aho nta na kimwe bazi ni kuvuga ko nivuga nk'umugani abakenyezi bari mu bantu bikumiye bagomerwa bari inyuma umwe ngo abarindiye ko umugabo azovuga cyangwa umusaza we cyangwa ijwi ry'uwundi muntu yumva umwe ngo ajya agenda rikamuvugira ubwa mbere n'abantu batinya guhomba cyo ni kimwe bamaze gutinya guhomba urumva ntushoboye kujya gutora amafaranga y'umugambi kandi uzi ko uzohomba ko bategerezwa guhomba imbere ariko ntibahari wako bategerezwa kunguka icyo gituma rero usanga aho ibitigiri binini ari ibyo bashinga ntahe mu bisanzwe ikindi nacyo ni ukuvuga ko nko ku muntu yubatse ntashoboye kubaho ukanga agenda gusaba ideni atabicishije ku mugabo wiwe ni uko bubaka urumva ko kiba ari ikibazo hari n'ibyo nshoboye kubimubwira ati uzagenda kuyatora hamuhe uhombe hanyuma nicyo bifata iyindi nzira agatinya ni ukuba nabivugana mu rugo hagati yabo nicyo n'ikindi kibazo ni ukuvuga ko nyine hagati yabo amashyirahamwe nk'uko nyine nk'iryo ryaje ryategerezwa kubanza kugira sensibilizasiyo kugira ribamenyeshe ko ayo mafaranga ari ayabo batoshyira inkingi imbere kuko bari bamaze kumva ko bazosubiza baca bumva ko n'uwuhombye azohava ariha mu byo basanganye ejo nicyo gituma bashoraneha kujya kwiyandikisha muri aya mashyirahamwe shumbira nk'ubu numva kimwe ndamuvuze ko bari andesudodipusa yari amaze gusama yari amaze kuba andesudodipusa ni ukuvuga na nani pusa cyumva ko abarengana na nani pusa ko ari abagabo cyangwa ko bonyine bikumira kandi ari ikintu bari bafite uburenganzira nakufuka bacyaguma kure ya majambere ntibajana nabandi baguma bari nyoma
guma ku murongo anselme cyo ndakwibariza kuko utanze ibyumviro byiza cyane birashe kandi byumvikana watubye yuko ego nibyo kandi turabyemeranye yuko abigeme abakenyezi bari kumira asije ndabivuze je nyene Ange Maite arabivuze Madame Carice arabivuze abakenyezi benshi turabivuga turi kumira icyo nico ariko kandi muri uko kwikumira hariho nabakumira abakenyezi nabakumira bigeme wavuze neza yuko uwo mwigeme uwo mukenyezi arinda kuja gusaba uruhusha arinda gusaba uburenganzira kandi muri uko gusaba uruhusha kenshi barankigwa wumvise Madame Clarisse yanabivuze ati hariho ka y'umwigeme cyangwa umukenyezi yagiye gusaba umugabo wiwe aramwankira kandi yari yipfuza kuza kurangura umugambi ntiboba ubona yuko kumbure muri abo 90% babagabo baje ari kubera kumbura bobo batari bakeneye ububaha uruhusha renganzira bo baje bariyandikisha uko nyene nticyo bari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biriko biratuma umukenyezi cyangwa umwigeme ataboneka adaseruka imbere
ndaye nk'ukwishura hari ikintu bita imigenzo imigenzo sinzi kiritire imigenzo ni kuvuga ko iyo umwigeme amaze kujya kubaka nta kintu ashobora gukora atabajije umushinga ntahewiwe mu gihe yari abikoze atabajije umushinga ntahewiwe ushoboye gusanga bikweza ikindi kintu icyo ni ikindi kintu rero umuntu ashoboye gutira ko attention ahubwo cyane abana kugira bigene neza muri uwo mugambi bategereza guha inyigisho urugo rwose ku muntu yubatse ndabyi neza jewe ndabizi neza ko umuntu yubatse mu Burundi bitwa ati ni umugore yubaha umugabo we ashoboye kwandika ngo ajye no gusaba amafaranga
icyo turacumvikana ko icyo Anselme icyo turacumvikana icyo turacumvikana ko nari mvuze nti none nibo babo bagabo batariko barabemera nibyo ko umukenyezi mu mico mu karanga araza akabaza umushinga nahiwe umunega wiwe ati ibi ubibona gute kenshi nibo babankira kandi bo bashigikiye bakabafata mu mugongo bakavuga bati isonga mbere genda ubikore ntibo bari bo ariko barabankira kuko birumvikana yuko abo bigeme abo bakenyezi baraje kubaza base babo bagabo babo uruhusha ikibazo nico ubwo ruhusha badahabwa
bo sinovyemeza neza ibyo nakurikirana cyane ngo ndabihakane bishoboye kuba biriho kukubera umuntu amaze kubaho adafite uburenganzira bwisabzira ku kintu arabyumva hari n'igihe n'umugabo atayumvira ati jyewe umugore ageze amafaranga ashobore kubansuzugura mu rugo icyo kirabaho ntawe gihariye ahandi nagaruka nkica ni umumenga bisa nk'ibyo bisa nk'ibyo mugabo n'ubu jewe ndamukazi wa leta ndabaje ntashoboye kudagusaba kredi atanyinze kujya kubaza umugabo we kandi uzasanga informasiyo nyinshi zo ku mabanki zizwi n'abagabo umugore umubwiye ati ragutwara n'efupusa nk'akarorero ari ahantu agomba gutwara ideni ukamubwira ati yatwara n'efupusa nashoboye kubyiyumvira ati n'iyo nefu igenda gute irambuzwa gute we yatovuga ati niba yanta gusa ngende n'uruhombore ariko umugabo abanza akinjira andetaye akamenya ati nimba uruhombore uzoba guca nzonjongera guca hama kugira nyine mbandanye mbaho umva n'ibyarindi rero ntibiyumvira kugera kure bagarukira hagufi bagarukira hagufi kwinjira muri andetaye arize kumva uwo mugambi arawumva sampase nta kindi byirwa byamuteye
yego cyane turagushimiye cyane Anselme ugira umunsi mwiza ego ngaruke ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana Anselme mwumvise ko tuyaze byinshi yashikirije ibyumviro vyiwe bimwe mu byo wari wavuze nawe kandi wari watanze akarorero k'umukenyezi yankiwe n'umugabo wiwe tubwire amajambo make cyane uko ikintu nk'ico coba cagenze hama mbega ubona ariho kibazo gihagaze wowe ubibona gute ku byo Anselme yarashikirije bijanye no kudahabwa uburenganzira canke ukuba batiyemera
murakoze cyane mbanze kumura mutari natura mukije ibintu yavuze ni nkora mutima kandi bisa cyane n'ibyo nari namwe ndavuga kuri ibintu bijyanye n'imico n'imigenzo y'abarundi kazi harimo uko twe abakenyezi ubwabo tudashobora kwiyemera cyangwa ngo dushobore gutimba nk'abagabo hamba kandi nicyo kintu cy'uko abagabo badatanga impushya kubera biyumvira ibintu byinshi ko hari icyo yavuze numva umenga ndashyigikiye kandi usanga kenshi kiriko kiravugwa ngo umugabo umugore agitse amahera menshi aja asuzugura umugabo muga kandi hariho nuko abagabo baca yiyumvira mbega niyagira aya mahera jyewe nsubira kuba kumutegeko gute ko nyine bitanze hama hariho rero n'abatinya agasuzuguro nyine akavuga ati ibyo byomwerekana kuri televiziyo bavuge ko namuhaye yaronse amahera yakuye hariya akijya abantu bose benshi bavuga ko urumva umugabo umugore byananiye kumutunga ariko arategerereza nico n'imigenzo yacu ngaho mu Burundi iracatugoye nico gituma jyewe nk'umuntu wataye ejo nubwo umenga nuhamagarira by'ukuri amashyirahamwe agiye abakenyezi abihagarare ko nk'uko namwe mwabigize ngaha anyu ku ijwi rya Amerika bahimirize abakenyezi kandi n'abagabo kugira ngo baze barafata opportunite zose zijya zirabaho abakenyezi nyine bumva yuko birerekeye
ego
majambo makenyezi
urakoze cyane turavuze ku cerekeye umukenyezi ari munsi y'imyaka 40 yubatse kumbure yafise ikibazo cy'uburenganzira cy'uruhusha reka duhindukire ku ba jeune kuba kubigeme Maite Ange Maite wewe abigeme ko bobo kumbure batakeneye abagabo babo kubaho uruhusha abavyi bobo ubona batanga izo mpusha canke umwigeme hari umuntu abakeneye kugira ngo amusabe asabwe uruhusha abobo bigenda gute ko bobo numva atantambanye umugabo bafise n'abavyeyi bowa bari ntambanye ubibona gute
urakoze cyane abavyeyi sinozwa karibu ari namba mikuru yakubwa bataraje ku bagabo nana gato je mvuze ko nko kuri jewe nibaza ko banshigikiye ibintu bidasanzwe ikibazo kenshi dukunda guhura naco si n'abavyeyi n'umuntu umwe cyangwa babiri bakubuza ningene imico y'abarundi isanzwe yubatse ingene iyo umuhungu akiri muto yibuka inyuma y'amaoportunite agenda akaraba ku mbuga nihehe bariko baratanga uburyo nihehe ni ukwiteza imbere bavuga ngo ni umuhungu abangutse arabangutse arakeneye gutera imbere umukobwa agira nk'ibyo ahubwo arashira isoni ndazi ko umunsi badushira ko ku mbuga ko twaronse financement ya payeje hariho abakwangira kugira ngo bwa bundi muntu byoroshe ukiyumvira icyo kintu cyo korosha icyo ari cyo ntugitore neza kubona natanze umugambi wanjye nta mugafashwa sindabyorosha urumva hariho n'ukuntu utinye uvuga ati none by'ukuri njye bagira ngo nagute
njye
ni umwigeme n'imbuto nziri inyuma y'uburyo hama ishobora kongera kiyo neza abandi bari bigeze kuvuga umwigeme naho atabaraja ku mugabo nibaza ko ukuntu turegwa turabona ko by'ukuri abagabo tuzobaja ko mu biharuro kenshi birajaho twe turabigeme onze kandi muri abo onze uriyumvira ati aya mahera tuyasabye hamwe ariko nibaze ko ikibazo cya igituma abigeme badatanga imigambi ya muri payeje kiragaruka kuri cya kibazo cya kuki abigeme badategura imigambi tout simplement ngo bagire entrepreneuriat ni cyane cyane kubera entrepreneuriat itandukaniye n'akazi gasanzwe gafite amasaha kuva saa mbiri gushyika nimba ari saa cyenda gukora ubuzi kuza gutaha hamukora iyindi mirimo ariko wikorera ibyawe urakora nuruhuka na cyane cyane udutaye nk'ideni rya payeje ibyo tugeze gusubiza ubwo mukora nuruhuka rero uriyumvira ati jye none umunsi nagiye ku mugabo nawe utaburira mujako icyo kibazo kirakujako utarana mujako ati muri abakobwa onze turi kumwe dore ko myaka ibiri muwakire muri bo bazaba baragiye ku bagabo bishobora ko abasigaye dusigaye turayishyura twenyine kuko za nguvu zo gukora ntibibategeze kugabanuka kuko umugore aba afite byinshi akora mu rugo bishobora gutuma umwanya wiwe ugukora umugambi ugabanuka hama nibaza ko bituma ikibazo cya egisampu narangiriye akarorero twebwe igihe badushyira ku mbuga hari habigenye benshi batwandikiye batubaza ati page ikora gute kuko urumva kuvuga ngo hari umugambi ngo uri kurategekanywa ngo uzofasha ngabangugwaruka ntubonemwo uwo mwigeme yaburo yashoboye kuzanamo ikintu yashobora gutuma nawe utagira memlonvi bikuja kumenyaiza ari byo tukibaza ariko bizohinduka buhoro buhoro hariho benshi batwandikiye batubaza ati mwarigenjeje gute mwaciyehe kubera l'exemple akarorero ko k'abandi bigeme bashoboye guca aho hantu hagira icyo bahakura nacyo ni kirafasha niyo kwanza vuga ibindi ukuntu wangire nsubiremo ibyo abasigaye bavuze ariko nibaza ko hanini icyo bari bico inambamye z'ababyeyi inambamye n'isosiyete ni ingene twakuze tudashobora ko tutabona akomeye bwo kurondera ubuzima umwigeme aratwiza neza akora akazi azi agahembwa ku kwezi birazwi ko ukwezi guheze arakora ku mahera kandi arafite amasaha atahira gusumba kuvuga ati uno munsi ushobora guhomba ejo simumbe ejo nkunguka cyane hirya y'ejo bigahinduka kuko umugambi w'iterambere ni ukugenda
urakoze cyane rwose uratweretse yuko kumbure ibibazo bihari bishobora gukemurwa kuko namwe murakarorero kuko byakunze kandi yuko muri ko murakora nkabigeme reka nakire ku murongo wa telefone Marcel Rahoneza
Rahoneza Doriane
Oriane
Oriane mbabarire
nta kibazo cyangwa ikimviye
nitwa Marcel koko mperereye i Rwanda mu mujyi wa Kigali ndashaka kubabaza utubazo ni tune ariko ni tugufije
cyagagura
akabazo ka mbere ndashaka kubabaza ikimuke kigo paeje nubwo gifasha urubyiruko bafasha umuntu umwe ku giti cy'ufite umushinga cyangwa se mu kimwe n'abaza rishyira hamwe ariko rihuje urubyiruko cyangwa abadamu cyangwa abakenyezi babafasha icyo ni icyambere
icyo cyambere nta kibazo no kikwishura barakira umugwi w'abantu bakorana nk'uko Miss yatubwiye
okay noneho mu kibazo cya kabiri tuzi neza ko microfinance cyangwa se ibigo by'imari yo bitanga inguzanyo hakenerwa ingwate ikigo cyabo nacyo cyaba cyaka ingwate wenda akaba ariyo mpamvu abakobwa rimwe na rimwe batabyitabira kuko nta ngwate baba bafite ikibazo cya gatatu ubwo ni icya kabiri kuko ikindi bakinsubije ni ukuvuga ngo iyo hari ikigo cy'imari cyashyizweho kugira ngo kizahure cyangwa gitere inkunga imishinga y'urubyiruko natwe mu Rwanda dufite BDF iyo baguhaye amafaranga usubiza kimwe cya kabiri mu gihe runaka andi ukayakoresha ese iyo mufashe urubyiruko cyangwa umugwi uhuje abantu mukawutera inkunga wenda mukabaha imiliyoni y'amafaranga y'amarundi yose bayagarura uko yakabaye cyangwa bazana endemi yayo mwabahaye kugira kuko nyine ari ukubafasha icya gatatu amafaranga mutanga yunguka ate niba yunguka inyungu iri kuri pourcentage ingana iki ku buryo wenda urubyiruko yaba ariyo mpamvu abakobwa batinya kuko ibintu byunguka iteka ryose usanga abantu benshi babitinya si n'abakobwa gusa nitwe tubazo dutatu ngira ngo umuntu subize kuko akambere ko wakansubije
urakoze cyane madame Clarisse Nsabimana majambo make ugerageje kwishyura Marcel ikibazo cyerekeye ingwati irasabwa hama utubwire nangahe amafaranga umusaba kuri iryo deni
murakoze ku kibazo cyo cya mbere nk'uko mwabivuze turakira abajyanaye n'abandi cyangwa umuntu we ari umwe ukwiwe twebwe igikuru muri paeje ni umugambi kuvuga ngo n'abantu babujyanye bangana uku cyane ari endivi ari umwe aje ukwiwe hama ikibazo cyiwe cya kabiri kijyanye na gahanti muri paeje nta gahanti twosaba ugwaruka ko turazi ko batayifite gusa mu muco wa gatatu nimba yakurikiye nyine twabivuze yatanze afite ibyo ariko arakora turamusaba yuko ibyo bintu byo yahora ko yari ko arakora ari byo biba nk'ingwate nayo ubundi nta yindi ngwate dusaba hanyuma yabagize ati amahera bayasubiza gute turumvikana uwo tumaze gutorera umugambi turatinyiranira amasezerano bivanye n'inye nazo zarunguka tukumvikana indene azoriha ariko bukebuke kugira ngo ntace ahomba nicyo gituma tubanza kumvika atangura kuriha ariko yatangiye gukora umugambi kandi uri kurunguka mu gifaransa kimwe no bivuga mu gatsi babaha eta wanto gifehe cyo kubanza gukora ndenze yacu bahomba cyane cyane abo batangura hanyuma
ira kandi yabajije ati amafaranga yunguka gute amafaranga twaguhaye urasubiza yose kandi nkuko yabivuze koordinator itangura umugwi wa gatatu niwe utanga uyasubiza ushize ko inyungu abandi bo mu migwe iri ya mbere bayasubiza ta nyungu igiyeko bibaza yuko turamara n'umwanya tukagenda agerageje kwishyura ku bibazo
ego kumbure abonye mudasaba inyungu nabo bashasha bataragira imigambi yabo hama bo musaba inyungu nabasanzwe bafite imigambi yabo byumvikana ko basanzwe bari ko barakora rekana kiri umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone mbere ko tutangura gusozera Thierry turi kumwe
ego turi kumwe Oriane ndabaramukije ndamusana umutoni
yambuneza Thierry mu masegonda make ikibazo cyangwa icyumviro
Oriane nagomba bwa mbere nkeze uwo mukenyezi ku kiganiro cyiza ariko arategerera ariko agomba hanini imbere ko mwasabye ko nca mu majambo avunaguye mbonera akaduha abakenyezi burya nibo benshi muri kino gihugu bica bisaba rero ko aribo bashyiramo ingufu nyinshi mu kurondera kugwiza imigambi y'iterambere rero iyo umukenyezi ariwe yavuye hasi mbwiye tuduko aribo benshi birumvikana ko bwa busomeri buragabanuka ariko abo bano bantu bashinga imigambi mweni nagomba ndababaze mbaze ahanini uwo mukenyezi burya iyo mushizeho umugambi nk'uyu murakwiye kujya muratomora nimba mushobora kuba mwabivuga imbere ntabyumvise ariko nimba ko kumamutumbira ko umukenyezi ariwe washyize imbere mu bintu nk'ibi hari akantu mwamukoze uca mushyiramwo mukibaza muti kugira ngo umukenyezi turabe ko yogira ingugu dushyiremo akabijya kugira ngo abakenyezi babone ko nitwara nk'abakenyezi benshi bishyize hamwe hari akantu uca tubagirira nimba ari kugabanya ingene borishe bakariha kuri tontoyi cyangwa mukagira kandi kantu umugabo kamotiva abakenyezi kano kantu ko bakarabaye kuko nibaza ko nabonye ibijya kwandika rwerekana ko abakenyezi batitabiriye cyane aho rero nibaza ko amashyirahamwe kukubita agashi
ufise ikibazo cyangwa icyumviro cyiza cyane rwose Thierry reka tumuhe akaryo ko kwishyura amasegonda make turiko turasozera ikiganiro turagushimiye cyane Thierry ahama madame Clarisse Nsabimana aha gihambaye cyane Thierry avuze cerekeye akabirya koko ikibazo kirahari kandi na mushinga ntahe Desire yabivuze ko atari no muri page honyine ni mu mashira hamwe menshi ico kintu cyo gushiraho akabirya ntimwosubira muri leta ku mukuru w'igihugu mukamubwira muti turakeneye akabirya yanatanze akarorera avuga ati mugabanye inyungu kubigeme n'abakenyezi byumva gute
murakoze ashikira icyemezo cyiza ariko twebwe akabije twashyizeho ni uko nko mu mugwi wa mbere wabo dufasha bamwe twavugaho ku mitumba twavuze yuko atawe dufasha mu gihe ata igitigiri cy'abakenyezi gitangana n'abagabo kugira ngo bumve yuko kugira na koperative ifashwe kugira ngo ibakumirwe habe kunganya nimba hari abakenyezi cumi abahungu cumi n'abakobwa babo cumi hama ikindi kintu ni uko twateguye kuzogirana ibiganiro n'abakenyezi bonyene tuko turabigisha ibijyanye n'uwo mugambi ariko ntabwo twatandukanije ku byo bijyanye n'amatobori birako kuko nk'uko twama tubisaba ngo bangane nk'abagabo ni gutangura kwamenyereza yuko bakwiye kubona yuko nabo bubwira iforo bakamera bagakora nk'abagabo nk'uko bama twama turiko turabyivugira misi yose rero ni uko kocingi sipesiyali kubakenyezi kandi tukaca tubahimiriza gusumba abandi
ego murakoze cyane rwose madame Clarisse Nsabimana nukuri tuzobagarura mu kiganiro cyabaye kigufi cyane isaha ni ngufi cyane kugira ngo musigure uyu mugambi ukomeye cyane ku bakenyezi n'abigeme ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kutuganiriza no kutubwira byinshi bya page nawe Ange Maite niteka wakoze cyane rwose kuduha icyo twakwita perspective uko mubibona nk'abigeme n'abakenyezi tuzobagarura kumbure mutubwire aho imigambi yanyu igeze muri rugori kugira ngo mutere intege abigeme nabo nyine bashobora kwiteza imbere bashobora kurondera uburyo bwo kwiteza imbere nka page ndabashimiye cyane rwose rero mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka ibiganiro byacu murashobora kubironka byinshi kuri radio yacu VOA@.com ni site yacu ya internet ikiganiro cyari muri Isanga. Murakoze mwese.